Nega matwi kibondo mwigishe nguyagire ikirundi changu jije dusangira gateka nonse kuwanyibarutse Chama yumubano Ingeso zihimbaye Urukundo kutinubana Usabikanya na bose Umve rukundo Kimenye neza nguyagire Kizokurinda macha kubiri